radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi haravugwa amacakubiri ateruye mu bategetsi b'igihugu.
Ku isonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye, wumva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere.
Frederic bavuga inyumvira wigeze kuba vice president wa mbere w'u Burundi. Abanyekongo n'abarundi bakoresha umupaka wa Ruhwa baravuga ko batangiye kubona inyungu mu ifungurwa ry'uwo mupaka.
Par rapport à cette situation, nous Congolais, Congolaises, nous
kubijanye nuko ibintu bimeze ubu, twebwe abakongomani turahimbawe cyane n'iyugurugwa ry'uyu mupaka.
Twebwe igihe twumviye ingingo ni ukuri twararyohewe cyane. Abakuru natwe baratwibutse.
Abakoresha umupaka wa Ruhwa bavuganye n'ijwi ry'Amerika. Inkuru irambuye ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa rya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na bugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse wiriweho.
Ndagize mwiriwe Veniste. Ku mugabane wa Afrika, muri Burkina Faso abasivile bashika kuri 35 barishwa, abandi 37 barakomereka mu buraruko bw'ico gihugu ejo ku munsi wa mbere. Leta mfata kibanza muri ico gihugu yavuze ko hari gihe imodokari yari mu rukurikirane rw'izindi iturikijwe n'igisasu cya mine cari cyatezwe mu ibarabara. Izo modokari zari ko zigenda zigana ku mugwa mukuru wa Gadugu igihe zaturitswa n'ico gisasu hagati y'ibisagara biri mu buraruko arivyo Jibo na Burzanga. Nyakarere abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamiste bamenyereye gutera imihana y'abanyagihugu, abapolisi hamwe n'abasirikare. Munako karere kandi muri Guinea Conakry harabaye imishamirano ejo ku munsi wa mbere hagati y'abajeje umutekano hamwe n'abanyagihugu bari mu myiyerekano, basaba kagwi k'abasirikare gatwara igihugu kwihuta gusubiza ubutegetsi abasivile. Iyi myiyerekano yabaye mu micungararo y'umugwa mukuru Conakry, ibaye ku munsi hari harangiye umwaka abasirikare bakuye ku butegetsi Alpha Conde. Leta igizwe ahanini n'abasirikare irongowe na Colonel Mamadi Doumbouya iri ku butegetsi muri Guinea Conakry kuva mu kwezi kw'icyenda 2021. Doumbouya yemeye kuzosubiza ubutegetsi abasivile mu matora azoba mu myaka itatu. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Front National pour la Défense de la Démocratie FNDC rwatumye ko iyo myiyerekano rusaba ko ikiringo cy'ifata kibanza kigabanywa.
Washington, ijwi rya Amerika.
Kumugabane wa Buraya, perezida wa kanama gatwara Uburaya Charles Michel yavuze jo ku munsi wa mbere ko Algeria ari igihugu umugabane wa Buraya wizeye ko uburaro n'uburamuko kumuka wa gaze. Hari mu rugendo yarimwo muri ico gihugu cyo mu buraruko bwa Afrika inyuma y'umubonano na perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune. Uburaya buriko burarondera ico subiriza gaze bukura mu Burusiya. Kuva Burusiya butanguza intambara muri Ukraine, ibiciro bya gaze byaciye biduga ku mugabane wa Buraya. Abategetsi ba Buraya baciye batangura kwerekeza amaso kuri Algeria, igihugu cya mbere cyo muri Afrika cimbura umwuka wa gaze ku bwinshi. Amakuru ajanye nayo nyene, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze jo ku munsi wa mbere ko yizeye ko umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza mushasha Liz Truss azofasha Ukraine kugwanya Uburusiya. Truss yemejwe nk'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza agendera ku vya kera mu conservateur, asubiriye Boris Johnson umwe mu bari bashigikiye perezida Zelensky. Mu ijambo yamashikiriza igihugu buri munsi, perezida Zelensky yavuze ko arindiranye igishika gutangura imigenderanire n'uwo mushikiranganji wa mbere Truss. Yizeye ko bagiye gukorana hamwe mu gukingira abanyagihugu babo no guhagarika utwigoro tw'Uburusiya two gusambura ibindi bihugu.
Washington ijwi rya Amerika.
Nayo muri Afghanistan umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu wari yemereye ko ari wo wakoze igitero cya bombe y'umwiyahuzi hafi ya ambasade y'Uburusiya ku mugwa mukuru wa Afghanistan Kabul ejo ku munsi wa mbere. Abakozi babiri bo muri ambasade y'Uburusiya barahasize ubuzima ndetse n'abandi bane. Kibaye igitero cya mbere gitewe kuri ambasade y'abanyamahanga muri Afghanistan kuva abatalibani bafata ubutegetsi mu kwezi k'umunani mwaka uheze. Ubushikiranganji bwa Afghanistan bw'imigenderanire ntiyandi makungu bwaremeje urupfu rw'abo bakozi babiri ba ambasade y'Uburusiya. Igipolisi cy'i Kabul cyavuze ko abanyafghanistan bari barindiriye gutunganirizwa na ambasade nabo bafuye hamwe n'abandi batari bake bakomeretse. Ubwicanyi muri Afghanistan bwari bwaragabanutse cyane kuva aho batalibani bagarukiye ku butegetsi, ariko harakunze kuba ibitero bito bito hirya no hino bikogwa n'umuhari wa leta ya Kiisilamu ku moko y'inkehwa. Umushikiranganji w'Uburusiya w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov yavuze ko agiye gufatwa ingingo zo gukomeza umutekano kuri ambasade y'Uburusiya i Kabul muri Afghanistan.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku mbuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Duhera makuru mu Burundi, haravugwa amacakubiri ateruye mu bategetsi b'igihugu. Prezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze mu cyumweru gishize ko hari abashaka gukuraho ubutegetsi bwe. Frederic Bamvugaunyumvira wigeze kuba vice prezida wa mbere w'u Burundi aravuga ko ayo macakubiri abangamiye iterambere ry'igihugu. Yavuganye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo atangira avuga igisobanuro cyahabwa ibyo prezida Evariste Ndayishimiye yatangaje.
Ibyatangajwe na Perezida Ndayishimiye insiguro tubiha si yindi ni uko mu by'ukuri ku isonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye. Wumva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere, na cyane cyane ko n'umushikiranganji we wa mbere nawe nyene yavuze avuga ati iyo umuntu ariko aragira ubusaku, iyo umuntu ariko arakuvuga nabi ati umenye ko muri icyo gihe wamaze kumusumba. Urumva bariko barishurana atanumwe avuga uwundi mu izina, bakishurana atanumwe avuga agenda imbere y'amaradiyo ya leta ngo abivuge, bose barondera kubicisha mu mashengero. Uretse ejo bundi umukuru w'igihugu yabivugiye imbere y'abacamanza bariko barugurura uyu mwaka w'ubucamanza. Rero iyo ahubwo bimeze uko no kuvuga igihugu kiba kimaze kugwa mu kaga, kuko ibyo umukuru w'igihugu azofata nk'ingingo kugira ngo ahindure icyo kibazo kiri mu gihugu atari n'ikindi kihari atari uko hari abasuma benshi batagikurikiza amategeko bacitse bantagondwa bantakorwa ko na bakavuga ati babwiza gukorwa ko, kandi abantu babo bakaba ari benshi gusumba nkumbure abari nyuma ya perezida ko nta ubazi, kuko CNDD-FDD yaciye muri iyo nzira. Ubu rero akavuga ati babwiza kuhava, bohava gute atihaye ingufu wenyine ngo abanze ategura amayira abo bantu bose abakure abakizo ngufu bafise hanyuma aheze yubake igihugu nk'uko abishaka.
Abimaze igihe nk'uko mwako murabivuga no ku mbuga ngurukana mimenyi ihanahantu wako hoba hari ibyo bibazo hagati y'abo bategetsi babiri nk'uko mwako muravuga ko aribo mubona ko ibyo bibazo biriko biravugwa biri hagati yabo, naho hari hamaze icyo gihe bivugwa niko ki ubu aribo bigiye habona mu buryo bugaragara cyane hari ico bakiri inyuma yabyo.
Amakuru turonka nuko ubona ko umukuru w'umugambwe, umukuru n'amashinga amateka, umukuru n'amajyango z'amateka boba bagira utunama biravugwa kandi kugira ngo bige ibyo bintu umukuru w'igihugu ariko aravuga kuko umukuru w'igihugu ariko aravuga ibyo biragoye kuko CNDD-FDD kuva 2005 barahanye bati umwe wese ahahereye agende yigaburire hanyuma ubucamanza buzoheza bubafukere icyo bituma twabonye ubwicanyi twabonye ubusuma bw'ibintu by'igihugu ibintu by'ibitoro ibintu by'isima ibintu by'isukari ibintu by'inzahabu biri mu kagwi k'abantu bake uyu munsi bageze mu by'amatongo y'abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu ejo baze bacike abaja baba barimo baragura ayo matongo yabo babanje kubakenesha wumva uyu munsi bimaze kugenda uko Evariste Perezida w'u Burundi bica bimugora ingene uwo murwi yo ukura mu nzira kugira ngo ahindure ibintu nizo ngorane zihari
muri make cyane mu kurangiza ivyatangajwe na Perezida Ndayishimiye mubona bivuze iki kuvyereka umutekano w'igihugu kujanye n'abanyagihugu bumva ivyo bintu atangaje
ingorane z'umugwi ijanye n'umutekano w'abanyagihugu bwa mbere umunyagihugu wewe yarasanzwe yitunye buratondera ibyo avuze ahubwo biza no guca n'inkokora kuko byerekana yuko ubunota buriko buraja indongozi zabwo atawo ziriko zirajana igihugu kubera ko ni Perezida arondera guhindura ibyo bintu umushikiranganji wa mbere ntazobishyira ku gihugu umukono kuko umushikiranganji ari uwo muri uwo murwi w'abasuma bimonogoje wina agashaka kubahindura kandi bahawe n'umugambi CNDD-FDD kuko niwo aba arikuye kugira ibyo kandi udashobora kubanira uwo mugambi nawe utegeka ari kumwe na Perezida urumva ko Evariste yarahapfa kw'abo bantu ahubwo bamwitanga
murakoze cyane turabashimiye
mukoregwe
muri Kenya urukiko rw'ikirenga rwatangaje kuri wa kabiri ko William Ruto yatsinze amatora umukuru w'igihugu urukiko rwemeje ko icyemezo cyatanzwe na Raila Odinga nta shingiro gifite Raila Odinga avuze ko azubahiriza icyemezo cy'urukiko elojibilika neza
IBC carried out the verification carrying and declaration of results in accordance with
urumva ko Martha Karambu Koome mukuru wa sentare ntayindwa ya Kenya akaba n'umukenyezi wa mbere yaramukijwe amabanga muri ico gihugu igihe yari kasoma ingingo zafashwe n'iyo sentare mu rubanza rujanye n'amatati y'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu kwezi kwa munani yo mu rwi w'igihugu jeje gutunganya amatora bari batangaje ko William Ruto w'imyaka 55 yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka ku majwi angana n'ibice 50% duce 49% mu gihe utavuga rumwe n'ubutegetsi igihe yagerageza gushikira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Kenya Raila Odinga wamenyesheje ko yaronse ibice 48 n'uduce 85% Odinga w'imyaka 77 yaciye yitwara muri sentare ntayinyuzwa avuga ko hakoreshejwe ubuhinga bwa none abahinga b'abanyoni bamwize amajwi maze bayongereza Ruto abo bari biyunze mu ntari rumwe bise Azimio la Umoja bari bavuze ko bafite ibyemezo by'umusiga zerekana ko habaye ubusuma bw'amatora mugabo kuri uyu wa mbere nk'umuntu umwe y'abacamanza bagize sentare ntayinyuzwa bemeje bose izari zashikirijwe n'umurwi wa IBC ujejwe gutunganya amatora Mufasoni Koome uku niko yabivuze muri make
IBC
yakoze neza igikorwa cyo gusuzuma guhuza no gutangaza ibyavuye mu matora yisunze ibyigwa nshingiro Raila Odinga n'umukenyezi Martha Karua yari kumubera icegera iyo bagira amahirwe yo gutorwa ntibari bahari igihe urubanza rwasomwa mugabo ku rubuga rwe rwa Twitter Odinga yavuze ko ashize intashize nubwo atishimiye ingingo yafashwe yagize ati twabonye ingingo ya sentare ntayinyuzwa ku bijanye n'amatora yo ku wa 9 kwa 8 2022 twamye turangwa no kubahiriza amategeko n'ibwirizwa nshingiro muri iyi ntumbero turubasha icyifuzo cya sentare mugabo mukabaro kenshi ntitwemeranya n'iyo ngingo n'umunyapolitiki akaba n'umunyamategeko James Orengo ari ku isonga ry'umurwi washingwa manza ba Odinga na Karua ahejeje kumviriza ingingo ya sentare yavuze bene aya majambo nyene ntitwemeranya na gato n'ibyabaye abagize sentare mu gihe cyo kutwumviriza babikoze neza bitonze badutega amatwi gusa ibyavuyemo ntitubyemera na gato niko yabwiye amenyeshamakuru imbere ya sentare ntayinyuzwa ya Kenya muri make Perezida mushasha wa Kenya yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter agira ati ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana kuko ku Mana nta kidashoboka maze yerekana umurongo wa 2 ubivuga muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 27 igipolisi cya Kenya cyari cyameze amagabo mu turere kibaza ko bashobora kuba mu migumuko no ku murwa mukuru Nairobi yamwe mu mabarabara aje hari icyicaro cya sentare ntayinyuzwa akaba atari yemerewe gucamo amapikipiki hamwe no mu muji hagati
ambasade ya Amerika muri Kenya nayo nyene yari yagabishije ko ashobora kuyimigumuka na cyane cyane mu gitagara cya Kisumu igira gatatu mu bunini muri ico gihugu cya Afrika y'Ubuseruko. Bamwe mu Barundi bahaba bari bahunze gato batashimye kuvugira kuri mikoro z'ijwi rya Amerika, batubwiye ko bari bashimye ukinjura ko batazi ibyari gukurikira itangazwa ry'ingingo ya sentare ntahinyuzwa. Ariko nta kidasanzwe cyahavuzwe. Iyi banjuru ya gatanu Raila Odinga atsindwa amatora y'umukuru w'igihugu, rikaba irya gatatu yituye sentare ntahinyuzwa ibyo yari amaze gukora mu 2013 n'2017. Mwaka 2017 iyo sentare nkuru ya zose yafashe ingingo ikomeye mu mateka ya Kenya, agategetse ko hasubirwamo amatora. Icyo gihe Raila Odinga yiyankiye ku jambo yasubiwemo, yaciye atsindwa na Perezida Uhuru Kenyatta bahavuye biyunga. Uragiye gusigira ubutegetsi waramubereye icegera mu myaka cumi iheze, akaba muri aya matora yashyigikiye Odinga. Umushingwamanza wo mu Burundi Jean Vieri Girimana akaba atwara igisata cy'ishyirahamwe Tugunura Page Burundi cyo mu Burundi, yasanga urugero Kenya igeze ko mu kwirinda injyane n'imvururu zifatiye ku matora bikwiye kubera icigwa ibihugu byinshi na cyane cyane ku mugabane wa Afurika.
Inyifato y'abanyepolitiki bo muri Kenya, inyifato ishobora gufasha abatari bake muri Afurika, barigenjeje ku rugero rw'akarorero kandi ntibahiganwe bagomba guhezanyayo. Ni nacyo bituma n'impari uno munsi tubona yuko bakunda kuzitura ubutungane, bigatuma abatwara n'abari muri opposition bishoboka yuko bashobora kuvugana. Ibyo rero bigatuma uno munsi tuvuga yuko abanyepolitiki ba Kenya bashobora gufatwa nk'akarorero. Kindi tutoreka gushima ni ingene ubutungane bwo muri Kenya bugeze ku rugero rudasanzwe mu buryo kwigenga. Ibyo byose bikerekana rero yuko Kenya igeze ku rugero rushimishije mu bya demokarasi, ishobora kuba akarorero ku bindi bihugu bitari bike. Turabe yuko demokarasi ishobora gusimbatara mu bihugu bya Afurika.
Uyu mwaka abashingwamanza ba Odinga azwi cyane ku kazina ko Wizigaba Baba bari basabye sentare kumutangaza nk'uwatsinze amatora canke naho kuyasubiza ibuti izo bacamanza basanze bidakwiriye. Ikindi sentare ntahinyuzwa yavuze ni uko kubona hari abagize umurwi w'amatora bane biyonjoroye mu gihe kuwa cumi na gatanu ukwezi guheze hemezwa izavuye mu matora atari ikintu co gufatirako kugira ngo hazigurwe ku bitigiri vyatangajwe biri mu tunenga n'amahinyu. Eloje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Pacifique niyo nizigiye impuguke mu by'amategeko akaba n'umwarimu muri kaminuza y'i Burundi, arasobanura kiriya cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa Kenya, avugana na Fidele Niyongabo.
Urubanza rwashikirijwe tariki 22 z'ukwezi k'umunani mpereye ku munsi ukurikira uno munsi wari umunsi ugira 14, bisigura ko rero rwashikirijwe mu kiringo gitegekanijwe. Hanyuma wihweje ingene baruciye naho batarasohora urubanza rwose kurikiranye uko sentare yabishikirije, urabona ko ibirego babyinjiyemo idonido ingingo yose bakagenda barayihweza bakaraba nini ifashe cyangwa idafashe. Muri rusange rero umuntu arashobora kuvuga ati urubanza nkuko n'ababuranyi babishikirije rwagenze neza.
Kuba Raila Odinga yavuze ko yubahirije iyo ngingo ya sentare naho itashize aho ashaka, mubibona gute ku bijyanye demokarasi muri Kenya?
Gushira ntayishize kwemera ivyo sentare runaka ishinze hamwe vyerekana ko ababuranyi baba bafitiye icizere iyo sentare. Nungaha rero muri Kenya sentare ntahinyuzwa ingingo yashinze yari ntabanduka, ariko ko umuburanyi avuga ati rivuye mu rubanza turabishimye ata migumuko ataki, birerekana ko ari icizere bafitiye ubutungane kandi kikaba kintu cyiza mu bijyanye na demokarasi.
Naho ku bijyanye n'inzego cyane cyane z'ubutungane nk'uko mwananosoye ibyerekeye ibwirizwa shingiro nk'iyo sentare ntahinyuzwa n'ayandi masentare, mubona muri Kenya nka sentare ntahinyuzwa ibiso bwigenge?
Kuri icyo kibazo iyo umuntu agombye kwiheza ibijyanye n'ubwigenge bwa sentare, ahanini araba ingene ikimanza idashize imbere inyungu z'abari ku butegetsi z'abatwara. Kugerageje rero kwiheza ino sentare ntahinyuzwa yo muri Kenya ingene ikora, mfatiye ko turi ko tuvuze amatora y'umukuru w'igihugu mfatire ku bintu bibiri. Uravye mu matora yo mu 2017 naho nyine hari habaye imburano, naho nyine Raila Odinga yahiganwa n'umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta. Raila Odinga arasaba sentare ko ivuga ko ivyavuye mu matora ari mfagusa, ko amatora atakurikije amategeko habayemo amahinyu. Ico gihe sentare yaciye urubanza ivuga ko
amatora yabayemo amahinyu ishinga ko ivyavuyemo bibaye impagusa ko habaho ayandi mategeko. Umuntu rero aravye muri ico gihe ko sentare ivuga ko amatora yatsinzwe n'umukuru w'igihugu asanzwe atwara yabayemo amahinyu ikagira ko isaba ngo asubigwemo icaserekana ko sentare ifashe ingingo yigenga. Tugarutse no muri aya y'uno mwaka nayo uru rubanza rwa cyuno munsi munakaraba inyungu z'abari ku butegetsi bari ku butegetsi yarindego niko naho uriya muruto yari cegera cy'umukuru w'igihugu ariko byari byabonetse ko batagikivuga rumwe aho umukuru w'igihugu yarashigikiye Raila Odinga bisigura ko sentare yaba inyungu z'ofisi ubutegetsi yari guhava ishinga ko uriya muruto atafinze ariko yaruciye ishinga ko uriya muruto adashigikiwe n'umukuru w'igihugu ariwe yatsinze amatora. Urubwo rero umuntu arashobora kuvuga ati sentare ikunda guca imanza itaravye inyungu z'abatwara z'abari ku butegetsi, umuntu arashobora kuvuga ko muri rusange bafite ubwigenge bukwiye.
Mukuru wangiza n'ikintu cyiza ku bwanyu kuri demokrasi?
Ego cyane, ku biranga demokrasi harimo ubutungane bwigenga. Mu gihe rero sentare nkuru nk'iyo na sentare ntahinyuzwa ikora yigenga biraheza bikaba akarorero keza kuri sentare ntonto mu gihugu, ni ikintu cyiza cyane nk'uko mwarimu wa jeni ikintu cyiza cyane mu bijyanye na demokrasi.
Ndabashimiye cyane, murakoze kuri iki kiganiro.
Ego nanjye ndabashimiye Munyeshamakuru Fidel.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umupaka wa Ruhwa uri muri komini Rugombo mu ntara ya Cibitoke uhuza Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uciye mu Rwanda umaze icyumwe rufunguye. Abaturage bo ku mpande zombi baravuga ko batangiye kubibonamo inyungu. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Ni nyuma yaho umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Ndirako guca ahayuhusha sosiyete yo gutwara abantu ikoresheje imodoka amapasa no gukoresha uwo mupaka ku bantu bajya canke bava muri Kongo. Mwikete yandikiye umugenduzi mukuru w'igipolisi mu kwezi guheze, umushikiranganje Ndirako guca yaramumenyesheje ko sosiyete mapasa iserukiwe na Kikulu Rusamba Damien yemerewe gukoresha uwo mupaka nk'uko yari yabisavye. Mapasa niyo yonyene yemerewe gukora ako kazi. Inyuma y'indwi imwe umupaka wuguruwe, Radio Ijwi rya Amerika yaraganiriye n'abanyagihugu bakoresha umupaka wa Ruhwa. Abakomoka muri Kongo babibona mu inyungu.
Par rapport à cette situation, nous Congolais, Congolaises, nous
sommes. Kubijanye n'uko ibintu bimeze ubu, twebwe abakongomani turahimbawe cyane n'ihugurwa ry'uyu mupaka, na cyane cyane ku ibarabara ryiza. Ingendo zirihuta, dufite umunezero ntangere.
Twebwe igihe twumviye ingingo, ni ukuri twararyohewe cyane. Abakuru natwe baratwibutse. Turanezerwa cyane iyo tukubyutse. Tuzi ko 12 tuba turiko turaca ku Ruhwa.
Eka n'Abarundi bakiranya kamwemwe ntangere iyugururwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa.
Twayakire neza cyane kuko ubumwe bwobandanya kumbibe hakugururwa kugira imigenderanire. Hari abafite abagenzi, hari abafite abagenzi babuze ukuntu boramukanye kugira ngo bari bo bose batambuke. Hama nimba ari imizi itaremegwa n'amategeko bakabanza bakayisaka, hama yemegwa n'amategeko bakayireka na ikarengana.
Asa twayakiriye neza cyane rwose kubona ubunya igihugu kimerewe neza, imodoka itahura irengano birarengana kabisa. Ni ukuri twaryohewe cyane rwose.
Inyuma y'indwi umupaka umaze wuguruwe, abahora bahakorera akazi ko kudandaza bamenyesheje ko ubu basubiriye kubukura mu cibo. Baremeza ko igihe uwo mupaka wari wugaye bahagira ibibazo byinshi bijanye n'ubukene. Nishimwe Jonathan, Yotsinyama numwe muri abadandaza bato bato bakorera ku ruhwa.
Ni namenyeranye n'ubuzima bwo ngaha bubi hamu Imana irongera cyanye cyarongiye kuronka kazi n'ibyaguma bibandanije nkuko twibona vrema ntangorane isabune ngiye kuzenda yeronka ntataratage ngo nje kuri ntataye ubwenge ubu abantu badushorera ni ingenzi yabava muri Kongo yaba abava ibujumbura ndetse n'uwari wese amaze kubona afise isahani iriho n'izimboga ayike nashaka ayo nshorera hagira karusha mu buzima bwanjye.
Ku ruhande rw'indongozi buramatari w'intara ya Cibitoke bizoza kahem atera intege abakorera kuri uwo mupaka
bose bamaze kumva yuko imodoka zigomba zitangure gutangura kurengana kuba ari umumenya kugira ngo bongere kandi basheho twadukiosk bari barashize kubarabara ibyamu kugira ngo ko barabona ko ababagorera cyane bava muri Kongo za Bukavu kenshi baragurira cyane ubundi adako bashe biyumunganya ubwo nshere saba yabashiramo kuna gufasha abakenyezi cyane cyane abana ko twabara abakenyezi cyane ari bafise ibyo byamwa ku barabara kongera kandi bakabegera bakabaha ingurane kugira ngo bongere kandi biyumunganye.
Naha batari bake babona akarusho kajanye n'iyugururwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa Ndikumana Josue wewe wabona ko akiragahaze kugira ngo abarundi bidegenze bikwiye.
Rana ko dufuranye n'u Rwanda bamwe twasumira hakujya mu Rwanda ngetse byanakunda rwaca mu Rwanda twinjira muri Kongo uko rana ko hari imipaka ihanana ikamanyura n'u Rwanda nabyo twarashika mu kamanyura duciye mu nzira zemewe n'amategeko hamwe no munsi leta yotwongera kutworohereza ikongera tebe n'igihugu batoyi nariko twongera kuza gusumira mu masoko ya kamanyura za Bugarama gutya imiryango yacu kibaho neza cyatugira ubundi buzima bwiza buzira umuze.
Abasesengura politiki y'akarere babona ko ibijyanye n'imipaka y'u Rwanda n'u Burundi bikigoye buri gihe iyo abategetsi b'u Burundi babajijwe icyo kibazo bishura ko ibiganiro bibandanya hagati y'ibyo bihugu bibiri. Abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu bamenyesha ko barindiriye ku Rwanda rubasubiza abashatse gutembagaza ubutegetsi igenekezo rya 13 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 kugira bashobore kuganira bashira hamwe. Ku ruhande rw'u Rwanda bamenyesha ko abo Burundi bwagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bari mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi ya CR. U Rwanda rukamenyesha ko budashobora guca kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Kuri uyu wa kabiri saa kumi ku isaha yo mu Rwanda umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi arafata ikemezo mu rubanza ikigo cy'ubucuruzi Kigali Business Center KBC ruburana na Maître Muhire Samuel wagurishije muri cyamunara iyo nzu y'ubucuruzi. Abanyamategeko bunganira KBC barasaba urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda gutesha agaciro iyo cyamunara bavuga ko yabaye mu buryo budakurikije amategeko. Uyu nkuru turayigaruka mu buryo burambuye makuru yacu ataha ahantu dusoreje aya makuru hamwe na Geoffrey Mutagoma wafashe kwa bagize tubashimiye kuba mu dutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umuvandimwe wa kure arutwa n'umuturanyi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio ya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Radio ya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye Subito chachu, mugu tangi chambo, mubanya jirugu yo, yabayi subito chachu. Abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwisi ya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye ikibazo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igihugu cyacu no gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.